Eneo hamsini ya kanyana asana wakubisi magaba ndi banu batatu bariba hawe ya mahirwa mwegu higani rwa kibanza chumuhuza wa barundi ya nusamaju jana nichenda kubashinga mateka jana mirongibili mugihe wa mbele mulibo inana seyegera nivya tanu yonyene ama zekwe mezuwa ijuja amerika ajabugishi jabamu ya mwakenyezi wakumu kwa mkuru wa politika gitega harina mahingu za mateka ya vya kumwe meza kumuhinga mo bose babugako bishimi ye kubonu mkenyezi aramu tukwa ya mabanga vivaza kwa zobateru kila na chane chane mbjereke ugutora na
aba kinyezi buja no mungo wa sandu kwa rabahudu leo tuliteze yuku muhuza adoza tuveri muhuza koko kubujo umukenyezi ananiwe nurugo adachatura tuzwa nkuko hamwe hamwe biba nkuko umenga hiyavutse muri uwo muryango cyangwa ahabwa akazi kamwe badashoboye no kurimiramo n'ibyo nawe nyene byo mutunga cyangwa ngo bitunga abana ahubwo akagabura mu bandi bantu cyane n'ikiri mu bintu byinshi twiteze ku mukenyezi kuba umuhuza yatowe uyu munsi
niteka ntangere irenge byose ko umukenyezi w'Uburundi kaje abaye umuhuza
gateze imbere abana b'abakobwa aracane cyane n'abazikobeshe bahebera amashuri hagufi zomworohera cyane kuko yarasanzwe abimenyereye abizi nta kizomunanira Imana izomufasha kwa ya holimu fashu tuliteze iki mkida sandwe wawona kumu ungobja mazaya angaye
ya jejwe ama wanga meshi kufakera isigura kwazi afise umenye
munarati bitoke muraru kwa uchibule ngero abu kwa buganya basanu uko urwe gorgu muhuza atachorwa bugie
katuke twabuza abacu ku bitandatu na gatanu ntacyo turabona muhuza atumari kuko ni byacu biricyari mu kinyago ugiye kubaza bakwita umumenja ngo gice uvuze cyose ngo ni gwe bwa bwo kurumba nta ijambo dufite twebwe nkubugiye ndiko ndarabapare yiwanje nta na kimwe yigeza amarira kuko ibyanje byose ibyo yari kundona ibyo nari kumurondera ko ntiyabishikiye ko rero apare abandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza bo mu nzego za leta sava mugabo mu bene gihugu nawe ndabona avuga ati kigenda gihabwe n'umuhuza
je umuhuza ntacyo ndacumva ko bamushiraho twumva kumenga arafite icyazofasha mu huko nkamatata ari karaba nk'izindego za nk'ayo bantu barenganya ku matongo leta barenganya cyangwa abanyagutwabo nico narinze ko bamushiriye ariko ntacu mbona kitambuka rato mbavu yo kwerekana neza ico bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashiraho uwundi mugabo amushyizeho hari muhuza akerekana ubuhuza bahuza bari bo nk'amatata ari mu gihugu ni menshi aho amase n'amatata ariho mu ngi wacu mu mazone mu muravye mu bushoho ibararyaraguye abantu bararenganya utacamira
Urundi rw'abashingwa manza hajabo hundi basanga ataki ntuki nini bwo kwitega kumuhuza kubera abayatanzwe n'umugambo uri ku butegetsi
atari hamwe nyene yikwisa gashi akaza akora nk'ibyo abandi bahora bakora twe tuvuga tuti nta kizuba kidutangaje mugana cyo tuzafitumwiteze ko kinini
uranezerewe cyane kubona amabanga hambaye nk'ayo ashinga umukenyezi mu gihugu cacu turakeje cyane umufasoni Laurentine Kanyana tunamwifuriza kuzorangura ayo mabanga mu buryo bwubahiriza izina ry'umukenyezi kandi buzotera iteka ku Burundi n'abamwizeye igikorwa jejwe nticoroshe namba asabwa guhagarara hagati y'abategetsi n'abanyagihugu kugira ngo agateka kabo kubahirizwe amategeko y'igihugu asonerwe abarundi bahumure bamenye ko bafise uwo bitura
Emero hantine kanyana abari muhuza wa mbere w'igitsina gore yajejwe amabanga atari make mu gihugu harimo gutwara ubushyanganje bw'ubutungane no kumuhanuzi wa president aya mabanga n'ubu akaba yari muri yo umukenyezi wo mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi mu buzima busanzwe yazwi nk'umuntu adahanda bakuru rurimi igihushane na Edouard Nduwimana subiriye urwego rw'umuhuza w'abarundi ruri mu dutegekanywa n'amasezerano ya Arusha mu 2002 yatumye intambara zari zimaze imyaka irenga 10 zihagarara mu gihugu kuva Arusha ingwa nta muntu w'ubwoko bw'abahutu araruramutswa uwa mbere yarurongoye Mohamed Rukara akitabira Imana mu Bubiligi mu mpera za 2019 yari umugano wa umuyisilamu mu gihe Edouard Nduwimana n'umupatoni Kanyana arabatubutse abakirisu muhuza w'abarundi atoreye gukiringo cy'imyaka itandatu itisubiriza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.